mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri 18:10 na Joyziana Ninahazo.
Ibiganiro byiwe ni yemera kuba yo kwemera agaheza abandi namaje guheza abandi hakaba ifata kibanza cyabari hakazi wundi atariwe aga n'ubu mbona ko zuba turacahara
jere ko kama nako ndumva ahubwo akuma tu arunga ikimitayo yo gufata abari mu ruhungiro basugutaha uboshe se gutaha sugutaha niteka
aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahunge muri Uganda na Kigali bavuga ko batiteguriye gutaha ni mu gihe mutangaza muri rapport sacha ya HTR ivuga ko hariho abariko baratahuka turabigaruka kwandi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko nubanza nkababwira ko mu gihugu cha Uganda komite nshingwabikorwa y'ingambo iri ku butegetsi yatangaje ejo ko yongeye gutora perezida Yoweri Museveni kuzayiserukira amatora yo mu 2021. Iyo komite yatangaje ejo kwa gatatu ku rubuga rwayo rwa Twitter ko bayifashe kwera ubuyobozi bwiza bwa perezida Museveni mu mwaka uheze sentari yari yakuyeho intambamyi ibuza Museveni kwitoza. Radio Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukemva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 ku mugora ni kuri 19.22. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze bitegekanije ko umwanya n'umwanya abasirikare b'abarundi ba mbere batahuka bava muri Somalia mu mugambi wa Amisome bashika ibujumbura ku mugwa mukuru w'Uburundi turabigaruka ko handi hato ariko imbere yuko tubigaruka ko mumfunyafunyo tubanze turabwire ko ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi RCR ryashize ahabona ibitigiri bishasha by'impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo gushika mu ntango z'ukwezi kwa kabiri. RCR ivuga ko hasigaye mu buhungiro abagera ku 3,408 ku mwaka uheze nk'iki gihe barengaga ati 410,000. HCR imenyesha ko abandi batahutse mu gihugu c'amavukiro yamara hari n'abandi bakibandanya guhungira mu Rwanda, mu Buganda na Congo. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver. Niyo nkuru i Kigali.
Ishyamwe mpuzamakungu gitari impunzi ku isi HCR ryatangaje ko mu gihugu cha Tanzania ariho n'ubundi hagisigaye abarundi benshi bahahungiye, hariyo abarenga gato 199,000. Hakurikira igihugu cy'u Rwanda, aha impunzi z'abarundi zariyongereye gato ubu zirenga 77,000. Ku mwaka uheze bari munsi 68,000. Mu gihugu cha Congo naho nyene abarundi bahahungira bariyongereye, ubu barenga gato 43,000. Mu mwaka uheze bari munsi 42,000. No mu gihugu cy'u Buganda bariyongereye kuko mu mwaka uheze barenga gato 33,000, ubu barenga 35,000. Hakiyongera ko rero bake bahungiye mu bihugu nka Kenya na Zambia nkuko HCR ribivuga mu biharuro vyaryo. Mu mwaka uheze nk'aya mango abarundi bahunze barugwa mu 410,000. HCR rivuga ko abarenga 65,000 bahungutse, abenshi batahutse bavuye mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cha Tanzania. Naho biruko iryo shirahamwe rivuga ko ricakira abandi barundi 300,000 bahunga ku kwezi ku kwezi. Gikeka ko mu minsi imbere hashobora no kuboneka abandi benshi bahunga. Rigira ko rihamagarira ibihugu bitandukanye cyane cyane ibihano rubibe n'u Burundi kutugara imipaka canke kubera intambamyi abarundi bo vyitura basaba ubuhungiro. hashtag rirasemerera ko atagikozwe vuba ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu kuko ataburyo buhari rikeneye ayarenga 2,296 vy'amadolari ya Amerika. Iryo shirahamwe rivuga ko amahema yubatswe bagihunga mu mwaka w'ibihumbi 2015 ashaje ahubatswe inzu zikomeye naho nko mu ikambi ya Mahama mu Rwanda ngo ntizikwiye. Amashuri nayo nyene ntakwiye kubera ubwinshi bw'abana bigatuma benshi batiga canke bigira munsi y'ibiti nko mu gihugu ca Tanzania. Amavuriro ni make kandi impunzi ari nyinshi bigatuma amavuriro arengegwa canke abakenyezi bakibarukira muhira. Ibifungurwa bahabwa vyaragabanijwe cane nta duhuzu two kwambara bafise ubuzima bw'abana n'abakenyezi bukabangamirwa n'ibindi. Ubwo bukene ijwi rya Amerika riheruka kubwibonera mu ngendo ryakoze mu makambi ya Mahama mu Rwanda na Nakivale mu Buganda.
Baduinete ntibigira makara ntibigira isukari n'agasabuni ntikunda ko nshikane imisi baduhaye je nko mu mazi myaka 4 ino abana banje ntibiga.
Urabona kubyira kiyo buvuze imiti baguha myinshi ni panado zimva bafasoni banavyarira hanze
hashobora gutonda uyu munsi ukabura icyo ukagaruka ukabura umuganga urumva ugasanga umuganga umuronse nko kwicurigira gatatu cyangwa ituligira kanga
mutama ndakubwira je ubwanje je sidabona na docteur bisingwara hypertension iri mukunyica bisumwingo uri mukunyica ni amazi batuzanira rimwe rimwe ugasanga urabuza amazi yo gukaraba imvunja zirimo kwica abantu ibyo bimenye
n'ikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukabura ikintu tubahekamo nakwe nuko ndeba ntubunaje hano ende gutera mugenzi wanje uduhuzo nambika umwana agatenga bana ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka n'ibyo nakina hano kutinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambiye nabi.
Naho hashtag rivuga ko ubwo bukene n'inzara bituma hari impunzi zifata ingingo yo gutaha cyane cyane abo mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania abari mu Rwanda no mu Buganda suko babibona.
Amahoro nawe neke niyaboneka nshobora kuba notaha ibiganiro byiwe niyemera kuba yo kwemera agaheza abandi namaje guheza abandi hakaba ifata kibanza cy'abari hakazi wundi atariwe aga n'ubu mbona ko ziwe ziracahari
jere ko kamana ko ndumva kwa ahubwo akuma tu arungi kimitaya yo gufata bari mu buhungiro ugasugutaha boshe sugutaha niteka twe twifuza ko twotaha niteka.
Nishame mpoza makungu hashtag rimenyesha ko hataragera ko rihimiriza impunzi gutahuka yamara uvyishakiye akabisaba hashtag yemeza ko giteguriye kumufasha no kumushikana mu gihugu c'amavukiro. Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pierre Clavier n'inkuru arakenuye n'abice ku masonga mutakanya bitegekanije ko kuri uno wa kane umurwi wa mbere mu basirikare igihumbi b'abarundi bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia mu gambi wa mission batahukanwa. Amakuru dukesha kimenyesha makuru candikira mu Burundi SOS Media co cemeza ko isoko ryayo muri Amisome ryagitangarije ko uno munsi haza gutahuka amajana 200 hamabanda amajana 8 basigaye hakazogera igenekerezo rya 26 za kuno kwa kabiri baramaze gutahuka. SOS Media ibandanya ivuga ko abazotahuka ahanini ari abo muri batayo ya 46 ingene batowe naho bahereye kubakitswe n'amagara hama basubira kubigenjeje nabi. Muribuka ko iyo ngingo yo gutahukanwa ko barundi bari muri Somalia yafashe mu mpera z'ukwezi kwa z'umwaka wa 2018 aho komisiyo y'umuryango umwe bwa Afrika n'urwego nshingwabikorwa rwayo rwavuze yuko abarundi igihumbi babwirizwa kugera mu kwezi kwa kabiri baratahukanywe. Inyuma y'iyo ngingo leta y'u Burundi yasavye umwe bwa Afrika gusubira ku ngingo yabwo mu itangazo bwanditse. Ubushikiranganje bwo kwivuna abasi bwasiguye ko impande zose zari zumvikanye ko hatahukanwa abasirikare batarenga 341 abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Somalia barenga 5,000 mu rugendo. Umukuru w'igihugu cya Somalia ariwe Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed yahoramwo mu gihugu cy'u Burundi akamareyo imisa 2 baragarutse kuri ico kibazo hamwe na mugenzi we u Burundi Pierre Nkurunziza. Perezida Mohamed yashimiye u Burundi ku butwari bw'abasirikare bari muri Amisom. Perezida w'u Burundi nawe agaragaza akababaro kiwe avuga yuko adashigikiye kwa abasirikare batahukanwa. Majambo yo yagize ati ndugure twa mugina ingingo y'umwe bwa Afrika abarundi ntiyatunezereje kandi turazi neza ko itanezereje na Somalia. Perezida Nkurunziza yavuze ko Burundi bugiye kwitura amareta afise abasirikare muri ico gihugu kugira ngo baece ijyanino ivyo ngingo bagashika ku butaka bw'u Burundi baciye kuri aeroport y'i Bujumbura. Turaza kubabwira uko bizazifashe mu makuru yacu yo hanyuma.
Ijwi ry'Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Reba video uyu munota umwe ku Ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi ry'Amerika.
Video uyu munota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakozi bacunganya bakozi gitsara ca leta kijejwe ingenzi mu ruhongore kamarwa igihugu rwa ruvubu mu ntunge mu mburanye bamaze imyaka 3 n'amezi 6 batabona gashahara kabo. Izo nyubakwa bacungereye zubatse mu gice kiri mu ntara ya Muyinga muri commune Buhinyuza kiretse imidogo yabo bacunga ico kibanza. Ubuyobozi bw'urwo ruhongore rumenyesha ko bufise n'ikibazo c'abanyagihugu bakoze mu gutegura ico kibanza baguma bashuzwa amahera baheraniwe ibindi na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ahani kuri kaze ni akeye
turi mu ruhongore kamagwe igihugu rwa Ruvubu ahitwa mu Gasave muri commune ya Buhinyuza. Muri ico kibanza hanyuba ko azari ko zitegurirwa kwakira ingenzi. Umwe mu bayobora ingenzi muri ugo ruhongore arasigura uko ico kibanza cyari gitunganijwe.
Zijya zine rero zikurikira nizo camping lodge nyezina uko bategerezwa gushiramwo amahema atondetse iri yasambutse hepfo nayo numva bavuga yuko ari piscine mugabo piscine numva portable je ntaniyo ndabona
kuva mwaka wa 2011 cyo kibanza gitegurwa inyubakwa z'agashyiro zigaduzwa nta murimo uraharangurirwa. Uko biboneka ibikorwa byo kuhatunganywa byakiriwe hagati agashahara karanahagarara kubahacunga. Uyu n'umwe muri bo
ubwa mbere twari abakozi ba demuko mu nyuma rero tushaduhinduka tujya mu bushikiranganzi bw'ubudandaji tukaba twe dukukira igisata bita ent ariko turizima kuva icyo gihe 2013 kugeza n'iyi saha niho nibwo bushikiranganzi dukorera. Ubwo 2013, 2014 kugeza 2015 umushahara waraza mu mategeko. Ni ukuvuga ku itariki 10 z'ukwindwi 2015 umushahara kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo turasubira kuronka. Tuzi impamvu kumubaza ishobora kutaturungikira ako gashiruka gute.
Uyu mukozi avuga ko na mugenzi we bakoresheje telefone bishuza bahava barishikira mu kigo cy'igihugu kiraba ingenzi yamara ntashobokoye nk'uko babivuga. Hasaba umukuru w'igihugu gufata ikibazo cyabo mu mino.
Amarira y'ibyiyumviro kuba turabakoze imyaka 3 n'amezi 5 ndatumaze tudahembwa kandi turi ku kazi k'igihugu kandi dufise abakoresha bakwiye habuziki n'ubushikirangandi butwagwa na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi n'icyo umukuru w'igihugu akaba yitwararitse inzego zose tumuzi ari se Barundi bumva ikibazo cyacu ho kigeze mu biganza by'iwe. Twasaba ko bogira ubu buzima bwacu imiryango twahebye ntitugisuma tukirunga ikarasi.
Kuba icyo kigo kitashoboye gutunganywa ngo gihere bitera n'ibibazo ubuyobozi bw'uruhongore kamagwe igihugu rwa Ruvubu. Ubwa mbere hari kibazo cy'imibano. Marke Bakunda Intwari ni umuyobozi w'ugo ruhongore kama.
N'abaza bakora ibikorwa byo ngaha amasoko yagiye atangwa bakaza bubaka ngaha usanga hariho bamwe bagenda batarishe abakozi ko bakoze ibikorwa bikagenda bica bizobera kwegana ingorane mu bijyanye n'imibano y'abene igihugu mwabo bakozi baba barakoze ngaha batahembwe. Usanga bica bidutera ikibazo kuko bobo usanga nk'amaso y'abene igihugu ari ngaho abona twe turongoye parike akabona umenga nitwe dukwiye kubatunganiriza ibikorwa byabo kandi twebwe natwe iyo ONT ukuri kwa tunga nyitie kuko sanga tuwe tuwa tutabizi
umuyobozi ashikiriza makenga kumutekano wibi maze kuwa kwa
tukagirubgova chanye ningwane nyishane yuko igihe kimwe tuzohava dusanga hariwa nk'abantu baturiye pari kwa sanga umuriro uchiuhitana izi nyubako tukibaza umunarazi agahomboko bako kubari kanini ya chane tuke tukasawa yuko ONT yoshira mu mwinguvu zishoboka ikagerageza kugira ngo ibikorwa byatanguye ngaha bihere
ikigo cya leta kijejwe ingenzi kimyesha ko atamasezerano y'akazi bagifitanire nabo bakozi babiri Emmanuel Nimubona umuyobozi ajejwe gutunganya ibibanza bya kiringenzi muri ico kigo avuga ko abakozi babiri bari bafitaniye amasezerano n'amashyirahamwe yari yatsindiye amasoko yo kubaka ico kibanza kitigeze gishikirizwa leta uwo murongozi amyesha ko ayo mashyirahamwe agera kuri abiri ariko arakurikiranwa imbere y'ubutungane kugira bahabuze inyungu za leta n'iz'abanyagihugu bayakoreye baheranirwa uduhembo twabo Nimubona arahumuriza ubuyobozi bw'uruhongore ka Magwa Ruvubu ko hariko harigwa uko igikorwa cyatanguye cyosozego Imuyinga muraruko gushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze harakenuye tuve mu Burundi duce twerekeza mu gihugu cy'u Rwanda havugwa abanyagihugu mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bakora ingendo ndende kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi zo ku rwego rw'ibitaro abavuga ko bahura n'ingorane nyinshi zirimo impfu za bamwe kubera gutinda kugera kwa muganga mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Temistocle Mutijima atubandaniriza ino nkuru
Abo nabatuye mu mirenge ya Butare nabwiye yombi hani imbibi n'u Burundi ku gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda nubwo muri iyo mirenge yombi hasanzwe hari ibigondera buzima ibihari zimwe muri serivisi z'ubuvuzi bidashobora gutanga bigasaba rero ko abo bazikeneye boherezwa ku bitaro bya Mibirizi ndetse n'ibya Gihundwe biri mu birometero biri hagati ya 80 na 100 uvuye aho batuye ni mu mihanda itagendwa n'imodoka zitwara abagenzi ku buryo bisaba mikora goranye kuboneka kuri abo baturage
wakaza kugenda no kugaruka amaki agera muri 11 kuko abavyeyi batwite iyo bagiye kunyura mu byuma kugenda no kukugarura bakugarura ibihumbi 12 umuvyeyi utwite wese yagiye kugipimo cy'ambere cyangwa icy'agatatu ni ngombwa ku buryo bamwohereza mu bitaro bya Mibirizi akarinda kujya guca mu byuma
nko mu murenge wa Butareho bitewe nuko nta modoka itwara abarwayi ikigo nderabuzima cyaho gifite kugira ngo abarembye bagezwe ku bitaro biragorana ku buryo hari naho bisaba gukora urwo rugendo rwose bahitse mu ngobyi za Kinyarwanda
twabura bikomeye ati mugende Mibirizi ngo tugafata ingobyi tugaheka twagira Mibirizi
muhagende igihe kingana iki
urumva mwekeze turabaga tubatwago nta masaha menshi ubwo tukagenda rwose twahize imijishi hano ku rutugu hari n'abaza bagwayo tumaze kubageza wagira yananiwe yamuze ubutabagwa hageze twatwara tugiye ngo tanye ukora gutabara umuntu
ibyo byaba bibaye gutyo ukabona umurwayi araharembeye hari n'umwana w'umusere uheruka gupfa kubera ambulance yabuze biratinda
kubagize amahirwe bakagera kwa muganga bagihumeka nabo kugezweho inge muri funguro nabo basize muhira ni ngorabahizi
ngewe nta muntu wigeze angerako ari n'umutware wanje ntago yangeze kurya kwanje nari ntunzwe n'ibitaro ntunzwe n'abarabagira impuhwe bagenda bagemurira abantu batagira abantu babagemurira
nta muntu wundi wakugeraho kereka nk'abantu nyene muri kumwe muri sare bakaba bagatura umuntu n'uwakure reka tumuhereze kubiryo cyangwa wenda hakaza nk'umuganga uvuga ati ese hano harimo abantu batajye muri we yaba tuye hafi akaba yatekanye akakuzanira kubiryo
inzara yagutsindaye mbese atarabana nk'abasaza ntibagera Mibirizi bagemuye tujye mu rwanda n'urubyiruko ni urukundo rukomeye kugira ngo ubone abantu bagusura bakuzana ingene Mibirizi
abo rero bagasaba ubutegetsi gukora ibishoboka byose bukabegereza serivisi bakenera aho ku bitaro
icya mbere cyakorwa nuko leta yadufasha tukabona ingobyi y'abarwayi ihora kuri centre de sante ikindi mwe ma centre de sante hari Nyabitimbo hari Nyakabuye hari Mashesha hari za Bugarama Islamique haramutse hegereje poste twakita ko yabanyo docteri ku buryo umurwayi n'abagize icyo kibazo yabona dogiteri atagiye kure
mu murenge wa Butare na Nyakabuye na Gikunda mvura bagomba kutuzana mu bitaro bikuru bakanaduhereza ambulance nyere ku buryo n'abantu bo mu gasumo wenda nabo baza babyara baruhuke hafi batiriwe bajya kure
ku butegetsi bwite bw'akarere ka Rusizi nubwo buvuga ko ikibazo cy'aba baturage gikomeza kwigwaho byumvikana ko umuti wacyo utari vubaha cyane cyane kuri iki cyo kwegerezwa serivisi za dogiteri mu mavuriro bari hafi mu ijwi rya Bwana Emmanuel Nsigaye umuyobozi wungirije ushinzwe ibereho y'abaturage muri ako karere biracyakorerwa ubuvugizi
ari ubuvugizi turi gukora kuri ministeri y'ubuzima ko kibuze mu kigondera buzima cyabweyeye bahari serivisi zimwe na zimwe z'abaganga zahatangirwa hari icyo bakunze kwita centre de santé médicalisé twashakaga no gushyira indi mu gice cya Nyakabuye ariko ntibyabashije gukunda ariko nubundi no ubuvugizi tugikora ku buryo biramutse bikemutse byadufasha kwita koko ku buzima bw'abaturage ariko mu gihe bitarakunda turi kwita ku kibazo cy'ibikorwa remezo nk'imihanda ijya muri kiriya gice kugira ngo kibuze n'uhawe ambulance abashe kwihuta abashe kugezwa kwa muganga bidatinze cyane bidatwaye urugendo nk'urwo byatwaraga
uretse ikibazo cyo kutagira ibitaro hafi abaturage bo mu mirenge ya Bweyeye na Butare bafite n'ibigo nderabuzima bitanga serivisi zoroheje z'ubuvuzi bwabyo biracyari bike muri iki gice kandi biranagaragaza ibibazo by'abakozi bake inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari gahunda yo kubaka amavuriro mato mato yo ku rwego rw'utugari mu gihe ibyo bitarakorwa rero bikumvikana ko abahatuye bagikomeje kuhagorerwa Demistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistokle Mutijima inkuru yo mushobora kongera gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com abakunzi bivugwa n'ibinugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntitwabibagiye ni mukanyi sase
cha bijya bi biranugwanugwa kwa rivi eka nibihu ngo nibihu akarira byikomeye
mujya kubiye kwa tarivi
nibyo nibyo
eka sivyo
edupingi edupingi utangiki
emupinga mupingi Umvirizi ijwi rya Amerika irabeshi zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Mbiko vila nugwa nugwa, unu musi tugaruka kumatangazi wa kwiragijwe ku munsi w'Imana no kuwa mbere ku mbuga ngurukana umenyi. Ibivugwa ko imigenderanire hagati ya Kenya na Somalia yahagaze rimwe muri iyo abajyanditse bagitire leta ya Somalia yavuga ko abanyekenya bose bari muri Somalia harimo n'abasirikare ba Kenya bari mu nteko za AMISOM bahawe imisi indwi gusa kugira ngo babe batekeye utwabo ibihugu vya Kenya na Somalia vyahavuye bisohora amatangazo y'ukuri bimenyesha ko amatati bitoro na gaze bifitaniye atarageraho bihagarika imigenderanire mugenzi wa Nairobi eroje uri kaneza yaducishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongera tugi adutegura nibindi kwino nkuru
ku munsi w'Imana uheze ku mbuga ngurukana bumenyi hakwiragijwe itangazo byavugwa ko ari rya leta ya Somalia ryari kwimenyeso bya leta ya Somalia nk'izindi nyandiko zayo zose aho ubona ku mutwe w'amajambo ingwe zibiri zihagati y'idarapo ry'inyenyeri abajyanditse bemeje ko leta ya Somalia ihaye ikiringo cy'amasaha 72 gusa abadiplomate bose baturuka muri Kenya bakorera muri ico gihugu kuba batekeye bagasubira iwabo atakirinze gusabwa abakenya bose nabo bafite amaviza yo kuba muri Somalia iryo tangazo ryemanga ko bahawe amasaha na 68 kugira ngo babe basubiye mu gihugu cyabo cy'amavukiro harimo n'abasirikare barewe kugarukana amahoro n'umutekano mu ngabo za AMISOM iyo tangazo ryavuga kandi ko rije gusubiza mu ndumane Kenya inyuma yo kwirukana intumwa ya Somalia yongera ihamagaza uwiserukira muri Somalia ubutarahariye ibi byabaye inyuma yaho ku itariki y'indwi ukwezi kwa kabiri turimwo habereye inama irondere mu Bwongereza yo kugurisha icyamunara ibitoro na gaze bya Somalia agati byo bitoro na gaze birimwo kari ku rugabano rwa Kenya na Somalia hari byambo n'ibivuko izo bihugu bishwanira kuva mu mwaka 2014 mbere ku bico gihe hari urubanza ruri muri sentare mpuzamakungu y'ubutungane International Court of Justice mu gihugu cy'u Burundi umuhinga mu bijanye no kumenyesha no guhanahana amakuru akaba n'umwigisha muri za kaminuza Tanazu Karayenga yabwije urya Amerika ko gikubita ijisho iryo tangazo yagize atahura ko ari guhumba kandi atayindi ntumbero rifise atari gutera uruhagarara
Itangazo bivugwa ko ari leta ya Somalia yaryanditse narabibonye narabisomye mugabo naciye mbona ko ariko inyuma candaye ubusa nta leta n'imwe ku isi yo kwandika itangazo nk'iryo kwirukana abakenya bose baba muri Somalia harimo n'ingabo za AMISOM nivyo ca mu itangazo leta zobanza kubivugana biragaragara yuko rurya rwandiko rutagira ishingiro rwanditswe n'abantu bagomba guteranya ibyo bihugu bibiri no gutera uruhagarara mu banyagihugu babyo
mu gihe mu bari kwiragije harimo abamenyesha makuru Karayenga afite icyo abahanura
ubwa mbere ni ukumenya yuko ukubesha ububeshi bwamyeho kandi buzokwama igishasha ni uko abangushi bakoresha interineti ikinyamakuru gica gikwira isi yose mu mwanya isasi rero Icyo umumenyesha makuru akwiye gukora ni ukwinuba rwose inzandiko nk'izo imbere yo kuzikorera ko hari gatangazo nyene akabanza akabaza mu mpande zose yari kubanza akabaza muri Somalia no muri Kenya ko hari ico amaleta y'ibyo bihugu azi kuri iryo tangazo mu nshamake umumenyesha makuru akwiye kwiyubara agasohoza akitonda ntajana n'abahururu
Munyuma leta ya Somalia yahavuye isohora itangazo ry'ukuri muri iryo yasiguye kwitigeze iteze cyamunara ibitoro na gaze biri mu karere k'amatati hagati yayo na Kenya yongera ivuga kwitazigera ikoraho gasotoro mu gihe kirindiriye bizova mu ngingo y'urukiko rwa ICJ yituye Kenya nayo nyene yatomoye ibintu bishikiriza kwitigeze yirukana intumwa ya Somalia canke ngo isabe uyiserukira muri ico gihugu gutahuka ahubwo umunyamabanga ntayegayezwa mu shiranganje rw'imigenderanire ya Kenya n'ayandi makungu macari ya Mao yagize ati twatumye kwa bacu twongera dusaba kwa babo bagenda kugira ngo twese tuvugane gutyo dutorere umuti kibazo impande zose zifise amakuru y'ukwizerwa kandi yukuri abagize ico bandika ku mbuga hwaniro duhere kuri uyu wagira ati ewe ibi byo babihambaye biramutse bibaye byo ubunawe ati Somalia yobikabije nawe nu Uwundi mu majambo make ashaka kuvuga ko ari ibinyoma ati fake news unawe ati Somalia ntatangaza irasohora mugenzi wa sana umwunganira ati yo nukuri nanje nari mfise amakenga kuri iyo tangazo turangirize kuri aba babiri basa nabishurana umwe ati turiko turaja buke buke mu ntambara mugenzi wa mwishura ati Somalia ntishobora kwihanga Kenya eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Hello Joey Kaneza arakenuye ibinugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'imisi yose kuwa kane no ngaduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yamara imbere ko duhana gahindukira ngende ndabikubukije ko umwanya n'umwanya abasirikare ba mbere bari mu kugarukana amahoro mu gihumbi babwirizwa kuba baratahukanye bava muri Somalia bitarenze kuno kwezi baza gushika I Burundi Bujumbura amakuru dukesha kimenyesha makuru SOS Media cyandikira mu Burundi yemeza ko isoko yayo muri Amisom ryaritangarije ko uno munsi haza gutahuka amajana abiri hamabanda amajana umunani igenekerezo rya 26 rikazogera baramaze gutahuka SOS Media ibandanya ivuga ko abazotahuka ahanini arabo muri batanyo ya 46 abatahukanywe batowe ahanini babanje kubigenjeje nabi hama basubira abakitswe n'amagara muri ukako mu mpera z'umwaka wa 2018 komisiyo muryango umwe bwa Afrika n'urwego ngwabikorwa rwayo ariho vyatangaza ko abasirikare igihumbi b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Somalia babwirizwa gutahukanwa mu gihugu bitarenze igenekerezo rya 28 uku kwezi kwa kabiri nyuma iyo ngingo leta y'u Burundi yasavye ubumwe bwa Afrika gusubira ku ngingo yabwo mu itangazo bwanditse ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwasiguye ko impande zose zari zumvikanye ko hatahukanywa abasirikare batarenga 341 abasirikare b'abarundi bari kugarukana mahoro muri Somalia barenga ibihumbi bitanu mu rugendo umukuru w'igihugu cha Somalia perezida Muhammadu Abdal Muhammadu yaramazemwo mu gihugu cy'u Burundi be na mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza baragarutse kuri ico kibazo perezida Muhammad yashimiye u Burundi ku butwari bw'abasirikare b'u Burundi bari kugarukana amahoro muri Somalia ku ruhande rwa perezida w'u Burundi yagaragaje akababaro kuri iyo ngingo y'abarundi bagiye gutahukanwa mu majambo yiwe perezida Nkurunziza yagize ati nduguriye twa mugina ingingo y'umwe bwa Afrika abarundi tunezereje kandi turazi neza ko itanezereje na Somalia ndugaye twa mugina perezida Nkurunziza yavuze ko u Burundi bugiye kwitura amareta afise abasirikare muri ico gihugu kugira ngo bace ijya nino iziyo ngingo bakaramuka bashitse ku butaka bw'u Burundi turaza kubabwira uko bizoba byifashe mu makuru yacu yo hanyuma Mu gihugu cha Uganda naho komite nshingwabikorwa y'umugambwe uri ku butegetsi NRM mu mfunyafunyo yaragenye ejo perezida Yoweri Kaguta Museveni kuiserukira amatora yo mu 2021 iyo komite yatangaje ku rugaga rwayo rwa Twitter ko bafatiye ku buyobozi bwiza bwa perezida Museveni mu kiringo ciwe co muri iki gihe musavye kuyobora umugambwe mu mwaka imusavye kwitoza ku bw'umugambwe mu 2021 n'inyuma yaho mwaka 2021 Museveni azokwitoza mu kiringo c'imyaka 6 azokwitoza muri antunga mu kiringo kigira gatandatu mu mwaka uheze sentare na inyuzwa yari yashigikiye itegeko rikuraho inzitizi ku myaka umukandida atoba arengeje kugira ngo yitoze kuba perezida ivyo vyahaye Museveni uburenganzira bwo gusubira kwitoza yataba iyo tegeko Museveni afite imyaka 74 muri iki gihe niyo shoboye gusubira kwitoza perezida Kaguta Yoweri Museveni wa Uganda ari ku butegetsi kuva mu 1986. Ninga dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi makoze nshuti bakunzi kugitega biri yakoze Facile Gebe hu yashikanye amajwi ahiwanyu hamwe na Engineer Joe byadufashe muhinga bw'ivyuma mandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu ahanje turongera saa 10 mu kiganiro muri sanga nabatumiriyemwo uwitwa Papa Sava mu gihugu cy'u Rwanda yamamaye kwera udukino twiwe dutandukanye.